Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwibineza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkurikije, ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro musanga ejo ku munsi wa mbere Burundi bwaributse imyaka 26 irangiye perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye agandaguwe. Perezida Ndadaye agandaguwe amaze amezi atatu ku butegetsi hari ku igenekezo rya 21 ry'ukwezi kw'icumi mwaka 1993. Umugambwe perezida Melchior Ndadaye yarimo Sabanya Frederic Ruhamwe n'abategetsi bafatanije urugamba rwa demokarasi ikana Barundi muri rusange baratangazwa n'ukuntu inyuma y'imyaka 26 ukuri kujanye n'abamugandaguye kutarashirwa ahabona naho imanza z'abagirizwa ubwicanyi zimaze gutangura kandi n'amazina y'abantu bikekwa ko uruhara mu gihugandagurwa amaze gutangazwa. Mbega ibintu byoba byaratumye ku rubanza n'amatohoza bidaca bitangura kugira ngo abakoze ibyo barabakubitwe intahe mu gahanga n'ibihe. Ibintu ku bwanyu byokorwa kugira ngo abagandaguye perezida Melchior Ndadaye hamwe n'abakoze ubundi bwicanyi bwose bwakurikiye buri mwuni igandagurwa ry'abana b'abanyeshuri b'ikibimba barengukishwe imbere y'ubutungane kugira ngo bakubitwe intahe mu gahanga n'ibihe. Kugira izo manza zibe ku mugaragaro hokorwa iki? Kuri ibi bibazo byose rero mu kiganiro muri sanga twatumiye umwe mu batetsi bakoranye cyane na perezida Melchior Ndadaye kandi yari muri leta yiwe. Turi kumwe na perezida Sylvestre Ntibantunganya. Muri we neza perezida Ntibantunganya.
Mwaramutse neza kandi ndaramukije nawe ariko bumviriza ijwi rya Amerika aho bari hose.
Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye, mbona ko twa kazuba kuri nimugoroba.
Yego.
Naho mu gitondo hari hazi utumwa
ari numva ari byiza cyane rwose. Imbere yuko tuja cyane cyane ku matohoza ya matohozwa ya TVD ku butungane butashikijwe mu gihe gikwiye, nashaka kuvuga mbere namire mubanze mudutware ku ijoro ryo rya 21 ukwezi kw'icumi umwaka w'1993 muri mu bantu bagize ibyago umutambukanyi wanyu yari asize ubuzima. Murashaka kutubwira icyuka cyari kihari muri iryo joro?
Erega ushaka kubitegera neza ntotangurira kuri iryo joro gusa, kuko inyuma y'uko Melchior Ndadaye umugambisa wa Nyafudibu wari washyize imbere amaze gutahukana iruheshi umwaka w'1993 ushika rero kuri iyo tariki ya 21 y'ukwezi kwa Gitugutu harabaye ibintu bitari bike. Ubiraje uyu munsi byari nk'imburi n'ibyo byashyitse kwa 21 Gitugutu ubwa mbere. Haheze iminsi ine gusa Melchior Ndadaye atowe, harabaye abanyeshuri kuri kaminuza bagize imigumuko batangurira kuri kaminuza mbura kandi no mu gihugu hagati byarabaye bagenda bigisha bavuga yuko atamatora yabaye ahubwo habaye ibarura ry'abantu rishingiye ku bwoko. Baratangaje muri icyo gihe kubona uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze gutsindwa kurushwa muri ayo matora ata jambo yavuze ninaba nibuka neza uwavuye hasi akavuga ijambo yiyamiriza iyo ngendo yari umutaganji wa mbere umushinga ntahe Sibomana Adrian aho haba ubwa mbere ubwa kabiri ku igenekerezo rya 16 tukaje kwa 6 harabaye imikambi imwe yo kumuha abasirikare hari umusirikare w'umuriyetena umwe yagiye imbere yabo batangura ngo kugira ngo baze kurahaye ibyo bogira byikononera n'ibyo kononuza bw'umukuru w'igihugu birimo birateye induru cyane ku buryo habaye mbere n'ibikorwa byakozwe harimo nabo Melchior Dadaye yarungitse mu biro bikuru by'igisirikare kugira ngo arabe ingene butanga amakuru yo gutuma abarundi batagira ubwoba nabo bayarungitse je narindi n'icyo nari yarungitse ahubwo cyenyine hano ndagenda marana igihe n'abasirikare muri leta major turiho turaraba ingene ibyo bikobyamiriza hanyuma je ndibuka mbere nijya munashikirije umutima wabyo kwari kuvuga ngo nta n'umwe ashobora kutwaka insinzi twiherewe na benegihugu n'abanyagihugu icyo biriko twavuga aho ha ubwa kabiri haza rero ubwa gatatu aho hari kugenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwindi hasigaye igime gusa ngo Melchior Dadaye arahire aho rero byarakomeye kuko hari abasirikare batotse mu ikambi n'amakoho baratera ku kirimba aho Melchior Dadaye asigaye abandi hajya nyine bamugandaguriye inyuma hanyuma bahateye harabamo ingufu gushaka ko abantu batari bake babishyizemo gushaka kandi buka akapitene Rukindi Kizaniwe yari icyo gihe ari imbere mu basirikare bari bacungira umukuru w'igihugu yarafashije cyane rwose kugira ngo abo bateye ntibashobore gushikira icyo bifuza inyuma haragira n'abandi basirikare mbere bakuru bakuru baje batangura rero kongera gusubiza amakambi abo basirikare
ni ukuvuga ko hari habaye ibimenyetso ko ubutegetsi buzogorana cyangwa buzodurumbanywa
urumva ibyo twebwe tubibona tubyumva tubibwirwa byatugora gutegeka nicyo gituma tumaze gutohoza nko kuri tariki ya 3 y'ukwezi kwindwi twebwe twasanze mu bantu bari mu nzira yo gushaka gukora ibyo bara uyu munsi harimo uwari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yari yatsinzwe amatora harimo n'uri musirikare akomeye yakora mugabo bari bamushyize mu kazi ka leta arashi grade ya major hanyuma rero inyuma twatohoje no hagira rero mbere n'inkuru turonka ivuye mu ishyirahamwe Onatel idushikiriza itwereka yuko mu ijoro abo bantu babiri mvuze bari bagiye kugerageza guca insinga z'amatelefone kugira ngo abantu bashobore kuvugana n'inyuma rero tumaze kubyereka wari intongo y'igihugu n'iperezida Amerika yonyine yari imurungikiye yari bafata inkingo hanyuma arategeka yuko abo basirikare babiri buhagarikwa urumva rero ibyo ntibyabaye imbere aho sidakubwiye ibindi bintu twagiye tubona aho bya politikeho ni byinshi mugabo ntibyatanguye twabonye
uko ntumubivuga perezida ntibantunganya n'umengo abari kubakora ibyo bintu bari abantu bazwi
ego bari abantu bakora mu nzego z'igihugu ku ntwaro yarijije gutsindwa mu matora sinoza kuzidavugira amazina hejuru kuko siwo murimo wanje ibyo ni iby'ubutungane iby'ubucamanza kandi ndazi yuko ari ibintu bazi niva kuvuga ngo ngiye kwagiriza nako umugomba kugira ibintu uko byabaye ariko hakenewe nk'amazina ahantu yokenerwa nk'ubutungane batayazi umuntu arashobora kuyatangiza nta kibazo
ivyo nivyo bidushika nakuri ca kibazo nyamukuru twashikiriza ni kuki ubutungane bwafashe igihe kirekire gushika ubu kandi nkuko mubitubwiye bagize uruhara bamwe bamwe basa n'abikekwa canke bazwe
wewe egome ubu urumenyesha makuru wo ku radio y'Amerika mugabo ndazi yuko ubundi wabaye none uburundi kiya gihe ntubwende bwari buteye bwari uburundi bugiye gutangura guhinduka intwaro uko zimeze kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itatu na gatandatu gusha icyo gihe zari intwaro ubona kenshi na kenshi zari zubakiye ku birenze amacakubiri amacakubiri cyane cyane yari afatiye ku bwoko bakavuga bati ukamengwa hari ubwoko aribwo bwonyine wogiti bwatoye imana kugira ngo butware igihugu abandi nabo bakagenda bagashiga kure ibyo ni ibyo uzi hanyuma kandi yari n'intwaro yari ishingiye no kuba cakuri buriya y'intara ugiye kuraba ingene abantu bari bashishe ubushobozi bukomeye bava mu ntara imwe hanyuma kure bakubwira ati hanyuma n'amacakubiri ashingiye ku miryango ni ukuvuga rero yuko rero buriya amahinduka yabaye kubahera abarundi ari uko babifashe kurya tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu arabahinduka yari kugenda araza buhoro buhoro harya nta kintu kimwe cyari bwahinduke mu ndimi nzego z'igihugu gitunganyijwe nta na kimwe cyari bwahinduke
ubu ibintu byaba byarahindutse
keretse urwego rw'amashingamateka keretse urwego rwa leta ariko ibikorwa byashyiriyeho abo nabo rero nibo bari bafite rero kubyo byahindura bari bagiye kubitangura hanyuma haca haza rero iyo kuduka ni ukuvuga rero yuko bije gutyo bica bigorana nuko rero no mu butungane abo bari bagize ibyo bintu baheza agakurikirana wasanga hariho ukugenda abantu bapfukirana buriya icyari cyo inyuma y'igagaga rya dadayi icyatu wagishinga cyari ikihe cyari uko tubaho cyari uko kandi abarundi tugerageza kuza turahoshahosha hirya no hino kugira ngo ibintu biyangare kandi nabo byayangaye ukagenda ugerageza inyuma rero niho hashobora guhita hakaboneka uburyo bwo kwigakirana icyo kibazo
ubu murabona ko ibintu imitima y'abarundi ishobora kuba yarahindutse cyane cyane nk'abarundi bashobora kuba bibaza bashobora kwibaza kugandagura nk'abarongoye iyo nyifato isa n'iyarangiye ubu
aho umaza jewe icyo jewe nemera ubwa mbere kandi bifuza ko ariko coba kandi nakivuze kuva kera naravuze kandi ndabisubiyemo mbifuza ko mu gihugu cacu c'Uburundi igihugu cange c'Uburundi ata mukuru w'igihugu yokongera kuva ku butegetsi biciye mu nzira ya kudeta ndabisabye abarundi ndabatakambiye ibyo bazongire ko bihagararire harya byanshikiye jewe ku igenekerezo ya mirongo itanu z'ukwezi kw'indwi mu ijoro na gatandatu naho nyine iri kurambaza byerekeye imico dadayi erega nibyo byabaye ku igenekerezo rya mirongo irindwi na gatanu z'ukwezi kw'indwi mu ijoro na gatandatu kwabaye kubera heza ibyo bari batanguye ku igenekerezo rya mirongo irindwi na rimwe gitugutu mu ijoro na gatatu rero njyewe nkifuza ntibisubiye kandi njyewe ndibaza yuko abarundi ibyo batanguye kujya barabitegera batanguye barabitegera kuko ibyo kugira ngo bizitire saba gusa wifuza gushikira ku butegetsi ni ingene nawe uri ku butegetsi uheza ukagenda wigisha abantu impinduka zabaye mu migenzo abantu bakamenya yuko hari ibyo guhindura hari ibyo bigira byerekanwa n'ibiri bashingiro ubwo kandi muri izo nzira byerekanwa n'ibiri bashingiro ntihagire n'imwe izitirwa ibuza abantu ko bishyira bakizana nama ndabivuga ndasubirira aha mu Burundi wacu burya muri kamere kacu abarundi kugira ijambo ni ikintu gikomeye cyane rwose kugira ijambo urawumva niyo tugiye mu manza iyo abantu bari kuravuga babonye nk'abagiye kuvumba bakavuga bati umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo agenda kumviriza icyago n'izagoga agenda kumviriza rya jambo nicyo gituma umurundi atumva yuko mu gihugu cyiwe afite ijambo yumva ko hari ikintu n'ukuri kibuze muri we nicyo gituma buriya ibyo byo turiko turavuga ushaka yuko bitungira mu gihugu urafata n'izindi nyigo nyinshi mu bundi buryo mugabo kandi abantu bakunda ko afite ijambo hakamigihe cyose hatsinda uburemere bw'ijambo aho gutsinda uburemere bw'inguvu
mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatatu nyine inyuma yaho perezida Ndadaye agandaguriwe abandi barundi cyane cyane bahuriye mu gambo ifodebu barihereje eka baratanga ubwicanyi nabo nyine bagandagura cyane cyane twavuga abanyeshuri b'ikibimba ivyo bintu vyo ubutungane bwabo ko ubutungane atacubura kora ko ivyo kubwo bwicane mu isigura gute gushika muri iyi myaka yose heza
sinzi mu gitandukanye ibintu bwa mbere hoho cyo ndabamwe niyo bari kayishira muri iyo nzira dukeneye bidusubiza hamwe n'ukunywana hagati y'abarundi bitegereza kugira ikibanza gikomeye mu buzima bwa kino gihugu harabaye rero ubwicanyi bwakurikiye inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ubwo bwicanyi icya mbere cyabuteye n'iryo gandagurwa y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye kandi nashaka yuko n'ejo ndabisubiyemo n'ubu ndabisubiyemo yuko abantu bozanye yuko igandagurwa rya Melchior Ndadaye ryari kumwe no gusenyura ubutegetsi bwose abenegihugu bari bamuhaye bari bamutije ko bari bamuhaye bamutije ko bari bamugize umwungere wabo urabi rero abaciye agandagurwa muri rya joro kugira ngo inzego za leta zizongere gusubira gukora umukuru w'inama nshingamateka icegera ciwe umushikirangaji w'igihugu hagati mu gihugu umushikiranga warajejwe ibiro bikuru by'iperereza urari babura matari mu minsi ibiri yakurikiye uramata mu byakurikiye ahubwo uramatari w'ububanza uramatari wo mu Kirundo urari buramatari w'igitega buramatari w'ikaruzi urahare n'abandi bajya bakurikiranwa nuko nyine batadufashe natwe twari kwicwa jewe iyo bantora kugira simbaragiye muri cya kinogo umupfasoni wanjye twamushinguyemo nje barondera cyo barondera je ndi azi ko biri bambona bari kwica jewe ibyo mfatse na telekomunica urumva rero leta abene gihugu bari bitoreye baciye bayica umutwe ku mukuru w'igihugu eka bayica n'umubiri kuko abona n'abamurusha bose babagiye ko aho batagiye ko nabo baciye babiruka hirya no hino ugasanga ntibashobora gukora umutima uri mu nda erega mbaye nka wa wundi bati inda yibaza uwayiraye ko jewe ndabizi kuko ibyo byose icyo gihe nije nari imbere urumva rero harakurikiye ubwicanyi uti harabaye ubwicanyi bw'umusubirinda bwagizwe n'abafodemu sinzi ko hari abafodemu icyo nzi cyo ni uko bwagizwe n'abicanyi ababikoze mugabo bivuye kuri ibyo byo kwica umukuru w'igihugu ariko kandi icyo nzi ni uko inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu igihe Perezida Melchior Ndadaye agandaguriwe bambi igihe Majoro Petero yari agarukiye ku butegetsi yagize urubanza kwa bariya bantu bo mu Kibimba bagize mu Kibimba kandi ndazi yuko wari arongoye ishuri ryo mu Kibimba yaciwe urubanza mbere icyo gihe urubanza rwo gupfa rwari rukiho
iki kibazo turakigaruka ko Perezida Ndadaye yatubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean-Luc mwiriwe neza muri hega Jean Luc
ndi muna ujombora
yego me mu nashaka kutubwira kazi nakandi kitirundi
Jean Luc ndabagire
duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo turi kumwe na Perezida Sylvestre Ntibantunganya yigeze kurongora Burundi tukaba cyo kutuvuga cyane cyane ku myaka 26 irangiye ya Perezida Ndadaye yatowe n'abanyagihugu ubwa mbere agandaguwe tukaba tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'utungane duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo yego ngo
nagira ndabikirazo yaje mu Burundi kubona hageze tarike z'imyaka ngano nta butungane bwari bwakora namwumva yuko biko burakora ubu none yagiye yagenze gute kuva minisa basisi bataragira hataraje ubutungane nyine bumbiwe na bose bahuriye ku buryo ubu ariho duhita turumva abaza baratuma ko ababigize kandi ababigize bagihari bazi barabasi n'abaganga akomeye ariko baguma bayabaha bazi n'ibyo bakoze bahishe umutungane nk'ibyo bakamwicara nabi ukuru n'ababaje murakoze
murakoze Jean Luc ikibazo cya Jean Luc Perezida Ntibantunganya n'ikibazo musaba n'abishuye ariko icyo avuga ni uko hariho nk'abantu babazwi ugasanga abandi bafashwe n'abantu bashaka kuba bafite uruhara rutoya sinzi ko mufite inyishu kuri icyo kibazo abaje
ego hari ikintu cyo biri umuntu yotanga burya iyo umuntu ongeze ibihiye ikirasha icamperagiya suka kuraba watinyozisha ahubwo atangura kuyizinya hariho rero zo kudinya ugasanga umwe yateguye kuyiturira ahubwo ishyize mu buhinga bwinshi bigakufata n'umwanya munini uhora ubyumva erega ibyo bitwaye aka biraba utuba mu cyo erega niba ikimanza twazipfuza twazipfuza cyane hari ama enquete menshi yabaye hirya no hino ibintu ugasanga biriho mugabo ukabona yuko hari ibintu kutabyumva by'ukudashaka kubibwirwa mu nzego cyane cyane z'ubutungane kugira ngo urubanza rutangure ariko urabona yuko inyuma aho hagiye agarukiye Major Petero Buyoya ariwe yatwara icyo gihe Perezida Amerika ndabaye bahiganwa hagarukiye inzego zari zihari hari inzego za gisirikare hari inzego z'ubutungane urabona ko ariwe zayoboka nacyo gituma yaciye agira ati ngiye gutanga izo manza mugabo baziha intumbero bishakiyeho nyine jewe nama nivugira urubanza rwaciwe mu 1998 kuko urubanza baciye ninkina nicyo kwabaye gushaka kurondera ingene bogira imbabazi ababikoze cyangwa bohubya kugira ngo agire kugira amatohoza kuko ugiye kwa nyine rwaciwe biratangaje none wogira urubanza uriko rukurikirana abagiye kugandagura Perezida Nelson Dadai n'abaryo abandi bari bari kumwe hanyuma nkacyo Perezida ntibantunganya nari mushikiranganji n'imigenderanire y'ubundi n'amakungu nkaba nari Trump wa Perezida Dadai kandi muri ibyo shataye bagenzi benshi barampaye bagenzi benshi uruga Perezida Nelson Dadai urunga umukuru w'inamashingamateka Karidani Ponciano urumva umukegera ciwe bimaze ubutejire urumva umushikiranganji w'intwaro hagati ndayikeza yuvenali urumva uwaragira iperereza ndi kumwamira ishare hanyuma ndeba kandi wari umukenyezi wanjye bakamwica akabyo musaza canje hari abantu ngo ariko baca imanza ntibigire na rimwe bahamagara ngo baze kunyumviriza ivyo urumva ari ibintu byumvikana na gatoyi oya nicyo tuba tuvuga uko bitari hariya rero twebwe byaratugora rwose ntaho ihakana nubwo twe twiteguye ko urubanza ruba twarazipfuza kuko buriya iyo habaye ingorane nk'izo imanza zicibwe mu buryo burongorotse biratuma igihugu gishobora kurengana neza izo ngorane aho kwamba abantu ubwo nk'uko tubona uno munsi
kandi no mu gihe abakoze ubwicanyi bakubiswe n'igihe abakoze ubwicanyi bakubiswe intare mugahanga bidatuma atabandi bantu bashobora gufata kwihereza ibikorwa bigahitse nk'ivyo tereka tubibutse nshuti mwese ko muri kumabandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gerard mwiriwe neza
mutama ndamusiza yo nshabyenge y'u Burundi
arakumva akandi kazina ninde
Gerard ndabishimana Gerard
duga ku ijambo ikibazo cy'imvi yo
ni sawe gushimira mutumire yamana ntaryo atwibutsa ibya kahise iyo nshungu ya demokrasi by'ukuri twebwe n'intwari ya merangiringi niyo ya disipari bari kwira abana bato batwe twagiye turabyiga muzasigoni cyane cyane muri za univerisite nayo twagiye turabisoma ukuntu byagenze by'ukuri kumva nubwo ati dufite la moro ndara ne parike by'ukuri ukuntu byagenze muri kiriya kiriya gihe wamengo nyatari ntabazabo mutumire by'ukuri yaradendaguye ibintu byose bikurikira igihe ine nshungu ya demokarasi ibaye disipari akoze je dire de la reine parce que biri kwa araba by'ukuri yari ingigo bamufitiye by'ukuri n'izo zari babaze muri icyo gihe twebwe twari twabitse mu konyene nkabaza uwo munyenshabwenge yuko ibi bintu yuko by'ukuri yo ukuntu wabona ukuntu biri kurakurikirana ubutungane ko wishyiramo ingufu by'ukuri kugira ngo hamenyekane abantu bakoze ibara ntabwo urabona yuko izingane twatiri tuzamwo dokere gero sivire niyo zabaye inkomoko by'umuzi w'urupfu kujya nshabwenge rero nkaba nshatse twebwe no kanya kubwira gusaba abantu b'icyabwenge bari mu kino gihugu yuko ibintu by'ukuri byose habona abana naho ryo byara tubahaze barasoma yuko hari
ahaama
haba kabikabije kubwira ngo ntibisubire hama nkavuga ati urabona yuko ibintu byose ubugera kandi ngo bya politiki by'ukurikiyewe nasaba yuko abantu barenganizwa bake babuyoya ntanyika yuko bajya barifite mu ruhara n'abandi bantu
Gérard ahandi dutimanza reka tumuhe ijambo president ntunganya cyane cyane avuge ukuntu abona inguvu ingoga ziri mu butungane muri iki gihe kugira ngo ukuri kuja habona duga ku ijambo president ntunganya
nimbaza yuko mu nzira turimo turiko turagerageza kubaka igihugu ugiye kuraba ingorane cyagiye kiracamwo kuva twikukira gushika uyu munsi urazi yuko dukunda kuza guca amatariki kuriya leta y'u Burundi ntiyigeze iba leta ikomeye kuko leta iba leta ikomeye yishingiye ku gushaka kw'abanyagihugu ikakubahiriza ikagushigikira aha rero mu bigize leta urazi yuko hari uhara rukomeye cyane nk'ubutungane cyangwa ubucamanza ubutungane bw'u Burundi nabwo nyine ubu buriko burubakwa kurya kuva mu masezerano y'Arusha kane yakurikiye y'uguhagarika intambara hagiye hatangura ibyukubaka inzego za gisirikare zishobora kumvirwa kandi zikubahiriza abarundi bose bakabyiyumvamo kurya hagiye hashyirwamo inzego z'intwaro cyangwa inzego serukira bene gihugu naho nyine usanga abantu bose bumvamo ariko icyo ntigikwiye abakwiye kandi yuko abantu babigiramwo ubukerebutsi ubushobozi bakabigiramo kandi no gushaka no kugendera inzira nziza no gukorera neza abene gihugu hanyuma nko kubutunganeho ku bucamanza hatabaho rero no kugira ijunja rikomeye cyane kuko uburyo umucamanza niwe ashingiye ku mabwirizwa ariko kugendera ko niwe agenda yorohereza abantu mu kubabwira ati wowe warenze ibwirizwa iri ngiki gihano ibyo bwirizwa ritegekanya ukabuzi yuko ayo mabwirizwa nayo ndiko ndikubwira atabandi bayashyiraho atabandi bayemeza atabashinga amategeko n'abacengeza amateka abo nabo baba baserukira bene gihugu iyo nzira ikoresha ko rero ubu rero mu gukomeza ubutungane kandi nabwo bukiyambika agashambara n'icyo kibazo dufite uno munsi bukadufasha koko kurondera neza mu buhinga bize bakoresha uburyo bwinshi ariko icyo kigikwiye harakwiye kandi no guhinduka mu mitwe ya twebwe abanyapolitike tujye tubamenyera kwita ikibi ko ari kibi bize kuraba uwagikoze turabe ikibi umuntu n'ukuri yoza kuvuga ngo reka nze kuvugira abantu bariko bakurikiranwa kubera ko bagandaguye n'ibicubahiro president ndadaye uwa mbere muri kahise k'u Burundi yari yitorewe n'abanyagihugu uwo muntu ugenewe kuyagandikaakiki
icyo nicyo
bashobora kuvuga kiyo nkemera niyo yogira ati dusaba ubutungane mubikore mu muco dushigikire ubutungane n'igihugu cyacu mubikore mu muco uzotuma abarundi tunywana abarundi kongera
icyo kibazo muha n'ikindi ihambaye cyane rwose mushirije
ego kuko bikiye kuko yavuze ibyerekeye abana
ego
urabona ngo umukino ndadaye yarashize abana karigani yarashize abana imaze ubute yarashize abana ndayikira nuko bishari nuko umupfasi ni wanjye nuko twarasigaye aha abana twasigaranye hanyuma katiye silivana nicyo kimwe yarashize abana ni ukuvuga yuko abo bana eka mbere n'ubwana we w'u Burundi barakeneye uko ibyo byabaye bikabadindamikira ubuzima nicyo gituma ukuri rero kumenyekana ababikoze bagahanwa hanyuma bahanwe mbere n'imiryango yabo ikaronka indishyi z'akababaro abantu bagahozwa kuko bakubahogejwe n'ahandi bitubaje bigenda bigarukambi bigatuma mbere nuko byugurura no kubida bwice bwaje abantu bakamenya neza iyo bwaje uva
ikibazo
abo rero turafite turakora neza mu nzira izo tujanda mu kunywanisha mu kunoza ubundi hagati y'abarundi buriya ukuri niko gukiza si kinyoma gikiza si gupfukera bikiza si kuza kubesha bikiza uragenda ukabivuga nawe wakoze ikibi iyo aho tuti jewe n'ukuri nagikoze birakorohereza mu buzima bwawe mbere na wawundi wagikoreye akavuga ikigongo
ayo n'amajambo akomeye cyane rwose kuvuga ukuri n'ikintu gihambaye cyane rwose eka mu ravuze n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ko abarundi cyane cyane bakwiye kuraba ikibi badakwiye kuraba umuntu yagikoze ico ni icyumviro gihambaye cyane rwose kandi gishobora gufasha mukaba kandi mushikije n'ayandi majambo akomeye avuga ati vuga ukuri ukuri n'ibintu bihambaye cyane rwose n'ibintu bihambaye bishobora gufasha abarundi eka kuva mu ndyane kandi mu ngorane bagiye baragira kuva mu myaka iheze tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe na Gaspard muri iki gihe Gaspard mwiyo neza
yerewe cyane
muhiga Gaspard
ndi mu gihugu cy'u Rwanda
mu gihugu cy'u Rwanda kandi kazina ninde Gaspard
Terengi mama Gaspard
mu Rwanda muri amajahe
te
muri amajahe mu gisagara kiye
fu muni muna wa karere ku Bugesera ntara y'Uburasirazuba
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turi kumwe na Prisa Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi tukaba turi ko tuvuga ku butungane cyane cyane ku bwicanyi bw'abaye mu Burundi igada kugwajya Mifion Ndadaye umuprezida wa mbere yatuye n'abanyagihugu eka hakaba hari abaye n'indi ganda kugwajya abanyeshuri bo ku ishuri ry'ikibimba duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
bo yenda na mushimira ku bisobanuro yagiye atanga uko nabukurikiranye cyane kandi nubwo ubutumwa atanze ni ingenzi pe navuga nti yenda nko ku bantu baba baragiye bakora ibyo byaha byo kugenda bagandagura umukuru w'igihugu nabo bana bibaye ngombwa bakaba baracikirijwe ubutungane bagahanwa bagabwa ibihano bibakwiriye numva ari byo byiza byo kubaka demokarasi mu gihugu ubundi ni ukuvuga ngo ubundi umuco kudana burya si mwiza kandi burya si byiza kubeshya mu gihe umuntu yakosheje rero wagiye mu wijanditse muri bibazo by'ubwicanyi akagenda agahohotera nk'abantu gutyo guhanwa biremewe rwose agashyirwaho nk'ibantu babikomeye nicyo kiza cyo kubaka ubutungane ngira ngo namushimira ku byari yavuze gusa no kumwunganira
murakoze Gaspard agarutse ku kibazo mwashikirije eka nawe nyine yashimangiye ku bintu byo kuvuga ukuri kandi agarutse ku kibazo cyo kudahana ni ikibazo kivugwa cyane rwose kandi ni ikibazo eka gikwiye kwicarirwa cyane rwose reka duhe ijambo undi munywanyi w'iradio iri muri Amerika Sabutore mwiriwe neza
ya mwiriwe neza nitwa Subutore
Subutore yego muri hega Subutore
nta kibazo Subutore
muri hehe
ya cyane mu gihugu cya Finland muri Europe
Finland akandi kazi na ninde
nitwa John
John duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo
ya murakoze cyane ku ijambo ndashimiye n'umutumire wacu nyakubahwa n'umutama wacu afite byiza tubwira cyakahise turamushimira rwose hariho n'abatabizi byabaye bataravuka ariko ubu bashoboraga turamushimiye rwose icyo nagomba gusa kunganira no kubaza urabona uwo telefoni wawe wese kanatsinda niko bimeze kwavuga ku kibazo cy'ubutungane hanyuma tukabona igihugu cyacu cy'u Burundi ubu bitameze neza n'andi makungu bigasaba yuko nk'abari hanze urabona nk'abo ba Pierre Buyoya bari hanze ntihazi rwose yuko kenta sinovuga nk'isura ariko ndazi ategeza kuko niwe yabaza igihugu kijya gihe akaba ari hanze none kuba igihugu cyacu kita mwanye n'ibindi bihugu ubona bizokoroha kugira ngo bahimitahe abo bantu batahuke baje kubaza ibyo bakoze be nticoba nico kinatuma ngira ngo izo manza zinateba kuko ubadigihe bibereye kuba 93 gushika no munsi imyaka myinshi cyane nkatanga karero nko ku Rwanda Rwanda byabaye bisa n'ibindi imyaka ariko bobo barageze ku yindi ntambwe y'uguca imanza z'abakoze ibibi rero haba ndiko ndasaba umunyakubahwa perezida w'igihugu adusigurire ukuntu bizogenda kugira ngo bakorane n'andi makungu kugira ngo abo bakiri bazirizwa bagire baze
kigurubanza
murakoze
si ubutore murakoze namwe reka tumuha ijambo duga ku ijambo perezida ntibantunganye
ego ego izavuze n'ibyo uriya imanza gusa zifasha ari ikindi kintu kindi gifasha niyo imitima y'abantu yateguwe igategurwa kugira ngo irindire ukuri kandi ifashe kugira ngo gushikirigwe ubu rero harajamo inzira nyinshi n'inzira yo kumvikana n'ibihugu abantu bakaganira neza ingene bobyifatamwo kugira ngo gushikira neza bashobore gushyikira neza icyo bifuza aha rero niho mvuga ndi harakenewe koko kwa hirya no hino abantu bategera icyo Burundi bwacu buri ko burarondera bakabushyigikira mu gufasha gushyikira iyo nzira gushyikira iyo nzira bigahada bigatuma dutera imbere ego
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jado mwiriwe neza
amahoro
muri hega Jado
ndi Burundi ku ntega
ku ntega akandi kazina ninde
Jado je Nizigimana
Nizigimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
akarakora mutsa uwo mutumenya ko wa perezida
arakumva duga ku ijambo
amikazi narisi se
yego
kada n'andi twonyene icambere kubereke ibyo mukunda ejo bakunda mukunda kubyibuka yo byo kujya mu izo manda z'abantu babaragire nabi perezida kuki mukunda kubyibuka mama tariki iyo tuyagezemo kindi nacho none ko muvuga ibintu by'ubutungane kavuga ibintu by'ubutungane bo abamwishe bo babagihari kugira ngo bashengezwe lega leta ino munsi hari icyo yoba ariko irakora kugira ubwo rubanza rucibwe cyangwa cyane baracyari mu matohoza mwavuze ko n'umudamu n'umudamu wanyu yabara ari mu mbega kubwanyu hari icyo amwe ko murakora kugira ngo urubanza rwa rucibwe muri mu bwanyu kugira ngo mujye mu ruhare murakoze
murakoze Jado reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganye tuga ku ijambo
nikana bado icyo cyo ndi ko ndakora kugira ngo bije mu buryo icyo ndi ko ndakora ni kimwe mwafashije gukora koko mwampaye kugira ngo cyo kiganiro nabumviriza iradio yanyu ngabo kandi hariho ibiriko birakogwa n'igihugu cyanje nshyigikiye ariko ngaha cyo murashane cyane mukumvisha abantu bose ibyo bibazo biraba twese abarundi yuko twese twunguka iyo ikibazo ngicyo kirose inyishu kwama turi muri ziguri ugenda amaze kubona yuko iyo umuntu amabi nk'ayo yashikiye wenyine mu mutima wiwe akiteguye ngo yitegurire kujya mu nzira yo gusubiza hamwe mu nzira yo kunywana biranagora burya uwagiriwe ikibi niwe cyane cyane imbere ya byose akiza kwigurura akigurira abantu genda navuga nti ngo umuntu yanyiciye umupfasoni wanjye muri ariya manyenga yo kuwa 81 gitugutu jiwe kubwanje naramugiriye imbabazi kubwanje ariko ikibazo aho kiri mbega none igihugu nacyo caramugiriye imbabazi abenegihugu bagira bati mwene wacu yatuye yishwe baramugiriye imbabazi aho nawe rero niho ategeza kuraba uburyo agira intererano yiwe na cyane cyane muri kino gihe turi mu nzira yo gukomeza umubano gukomeza kumvikana hagati y'abarundi ibyo yo bigira gute yo bigira mu kwemera iyo nk'ubutungane bumuhamagaye kugenda imbere y'ubutungane ari ugikugwera akajya guhera ari utunganyirizwa agatunganyirizwa mugabo kwakuru kamenyekana kugahita kugafasha abo bose kongera kumenya icyo bofata bagira bati nyabuda ibintu bigasubire mu gihugu cyo ndipfuza yuko nk'abo bose ese nk'ubwo umunsi wagira ngo washobora kugira ikiganiro nk'uko ariko jewe ndi muri abo uvuze uti baragiriwe nabi dushobora kwicara hamwe tukaganira mugabo waje bugura ibitima bemera yuko ibivugwa ari byo biba bihakane kuko ugiye guhakana nacyo uri kuraterera ahubwo uri tuko uri kurabaza cyane gusumbya imitima y'abashikiwe ibyo byago yari iko biravugwa
kugirana imbabazi ni ikintu gihamba cyane rwose mushikirije tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Innocent
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge
kandi kazina ninde
nitwa Ntezimana Innocent
Ntezimana duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
murakoze cyane ikiganiro nanjye nagikurikiye ariko nkibaza nise kuva ndade yagandagurwa kugeza na n'ubu ngubu ni gute haba harabuze nibura abantu baba baragize uruhare mu igandagurwa ki ese leta y'u Burundi yaba yarakoze iki kugira ngo ikore iperereza ryimbitse ibashe kumvisha abarundi bose ko wenda uwaba waragandaguye ndada ye yaba ari umuntu runaka ese ubutungane burimo burakora iki muri iki gihe kugeza ubu murakoze n'icyo kibazo cyane nage mfite
murakoze Innocent perezida ntibantunganya yagiriye icyo kibazo asa n'uwacishuye ariko ko muri ngaho ku radio arashaka kwacira ku mayange mu majambo make cyane rwose munsi y'umuntu umwe perezida ntibantunganya Innocent ntiyariko arumviriza igihe mwashikira n'icyo kibazo
Deni kugusha gato mucira kuma kwenda bugira kwa mugira mu majambo makenye oya reka ndamubwiye
akanya kariko kanyuwe
haba urya byice bibyatwaye umukuru w'igihugu haragiye haba matohoza ngaha mu gihugu aba matohoza yagiye agirwa na leta y'u Burundi ubwayo iciye ku nzego zari zihari naho zitari bwakomere cyane ngo zishobore kugira uburyo bwo gukurikirana ibintu nk'ibyo hari amatohoza rero yagizwe na leta y'u Burundi hariho kandi n'andi matohoza yagizwe mu bundi buryo aragirwa n'amashyirahamwe yigenga cyangwa izindi nzego baravuga baratema ku rutoki bati ngaha harabaye ibi mugabo ndabona nyine bakagira bati ibintu byose bizoshoboka neza kumvikana biciye mu butungane biciye mu bucamanza aho naho nakubwiye rero ingene ubucamanza bwacu bwari budeze kuri kiriya gihe niho nibazanye rero ubu mu byo mbere byotuma ubucamanza bushobora gutera imbere bukiyadika agashaka nk'uko ndabivuze ni uko bukurikirana icyo kibazo muri kino gihe bukurikije koko amabwiriza y'igihugu hanyuma kandi si ubucamanza bukora bwonyine n'abandi bahamagaje mu bucamanza bakemera bakabyitaba ntibagire ngo ngiye kwanka kwitaba ubutungane kwitaba ubucamanza na twebwe byashikiye baduhamagaye mu bucamanza tukitaba tugatanga intererano hanyuma umucamanza akazogira afata ingingo agira ati koko iyi ngingo ngiye gufata ishingiye ku kuri natohoje hanyuma ikindi harakenerwa ko mbere n'abandi waba afite amakuru atomoye kuko urashobora gusanga hari n'uwundi muntu mbere arashobora kuba atamenya n'abanyamahanga bashobora kubwira bati ibyo ushobora gufasha abarundi bikenewe bakabitanga kugira ngo bafashe abarundi kogorora icyo kibazo n'ibindi bibazo by'ubwishingizi bwabaye muri kino gihugu bibandanye bituzinamika
egomeye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fidele niwe neza muri hega Fidele
ibindi bibyambura mu Burundi
kandi kazira ninde
niyongabo Fidele
niyongabo Fidele
yego
nituka ku ijambo ikibazo cy'imvuro
akabazo kandi nashaka kubaza nakavuga gutya
yego
kuba impapuro zifata abagirizwa cyangwa abakekwa ikanda kwa jinya kwigendera byarasohotse nyuma y'ipapuro eske icyizere cy'uko bashobora gufatwa iyo barikomeje niba ari mu Burundi icyizere cy'uko bashobora gufatwa bakanamuka mu Burundi kingana gute barize yuko bashobora gufatwa iyo bari akarongi kugira kabiri kandi ashaka ko bazana iki urabona ubutegetsi dufise ubu bumaze ku ntwaro imyaka cumi n'ine none kuva iyo myaka yose kuri bitonyisemo kubahagarika ubu ushobora kubarengeza mu butabera ubu kuri imyaka yose bari bamaze kuko yari atayikoze mu myaka ya mbere batujya ku butegetsi kugira ngo uko ni kujya abona twe twanjye twaruto murakoze
murakoze murakoze Fidele niyo ngabo mu kanya tuzantunganya naraba inshu kuri ibyo bibazo bibiri bitomoye mu waje ikibazo cya mbere kikaba kivuga ku kizero kahari ko abantu bose bikekwa ko bakoze uruhara bafite uruhara mu bwicanyi bashobora gufatwa ikaba karingukishwa imbere y'ubutungane mukaba kandi munsi n'amazinda ku byerekeye ubutegetsi buhari muri iki gihe bumaze imyaka cumi n'ine muvuga ko icyo kibazo butarashobora kugisikiriza ivyo nikibibazo mu kanya perezida ntibantunganya ahava bashikiriza ivyo n'ibibazo biri mu bindi bibazo byagumye bibazwa reka n'abanywanyi b'i radiyo Ijwi ry'Amerika bateranye natwe uyu munsi bariko babaza ibibazo cyane cyane bijanye n'igandagurwa rya perezida Mekio Ndadaye umutegetsi umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu aho akaba kari mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu amazinda rero yerekeye iyo myaka yose nka mirongo ibiri n'itandatu irangiye ikata abantu barashyirwa imbere y'ubutungane yego niko amazina aramaze gutangazwa eka hariho n'abamaze n'imanza zimwe zimwe zimaze gutangura ariko gushwa nta muntu n'umwe tuzi harakwitwa intaye mu gahanga ku byerekeye cyane cyane abagize abo abikekwa ko bagize uruhara muri ubwo bwicanyi ndabona telefone isa n'igoranye gatoya ariko mu kanya nibaza ko tuyibona reka mu kanya rero tugaruka kuri ibibazo byose biriko bibazwa na Fidele Nyongabo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyigira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Deka tukugaruka Fidele Fidele president ntibantunganya aringa agatse ku murongo ndashaka mu mwibarize ikibazo ibibazo mwarimu wajijwe icambere cheke cizero ka ni cyakozwe no gutegetsi uhari muri iki gihe wanze imyaka 14 reka musubire mu mwibarize ico kibazo duka ku jambo Fidele
ebyo kaje kandi kandi ashaka mbaze nyakuba waniki ashaka mbaze kuba makozi yamagaza abakeye kugandarwa nyakwigendera Amerika ndadaye barasohotse uhari ikizere kingana gute cy'uko iyo bari bashobora gufatwa bakarubika mu butabera ubundi kugira ngo bakirize imanza kandi bigira kabiri nacyo intwaro dufise ubu ubutegetsi dufise amaze ku butegetsi imyaka cumi n'ine nimba ntirenze ariko tukaba tuzi yuko abo bakekwa iryo gandagurwa nimba ntihenze ngo impapuro zasohotse iyo mwaka nyine none bari barindiriye kugira ngo iyo myaka yose bayimare ku butegetsi atarashobora kurenguka ubwo rubanza bakabikora ariko akiri imyaka nk'iyi yose
murakoze Fidele Niyongabo duga ku ijambo perezida ntibantunganye
ni mu rundi namwumvise
yego
mu kirundi rero sinzi kweri bwa bone hamwe bita intayo yo kumugina burya mu ntayo kumugina iyo uyihamagarewe uhamagaye imbere y'intayo wahamagawe warumva yuko ari nzira ifashe kugira ngo ugorore kugira ngo igufashe gusubirana nabo wakoreye ikibi cy'icaha kuri yo nta kuri kuri uyo mutumba canke aho nyine ubura hamukabinya yuko buriya iyo hamagawe mu ntahe uko nabivuze kuba kera biragufasha wewe kugira ngo witeze imbere mu gusubira kwiyubaka wewe no mu gusubira kandi gutera intambwe iboneka mu kubaka aho hantu ba canke mu kubaka igihugu cawe icyo kero cya kabiri nacubagije kijye mu kibaza kuko jewe maze imyaka ubu igera kuri byogere n'itatu ntari ku butegetsi ndu mwene gihugu w'u Burundi niko afise ijambo avuga ashobora kuvuga ijambo mugabo nta ngingo fata mufata ngo gira uko nuko nuko kandi noneho nasiguye tugitangura ibyagiye biragorana kira noneho no mu Burundi turavuga yuko ibigora bigora abagabo icyiza ubwo twokora twese nuko tworaba tuti umwe wese ahari muzi ashoboye yoterera iki kugira ngo kuri kumenyekane kuri urwo rupfu rwa perezida Bikiro Ndadaye kandi na nyirebura kuva kera ntangura sinabogo nyene no kuri zi yavuze indi zakurikiye kuko zari zitewe n'urwo rupfu tukaraba ingo n'imbando yabyo hanyuma tukaraba niyo byo ningine twobyifatamo kugira ngo dukomeze ukunywana kugira ngo tumwanishe koko abarundi
kandi no kugira ngo ubwo bwicanyi burandwanwe n'imizi aho buva hose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kubiza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Anise mwiriwe neza Anise muratwumva
mwiriwe
muri hehe Anise
ndabumva ndagize mwiriwe
mwiriwe neza muri hehe
ndana mukije n'umutumire ndahaye na mwiriwe umutumire
arabumva muri hehe
nagira mbaze ejo nanye soma makuru kuri BBC hariho umuntu bavuga yuko ariwe yaracungereye ubuzima bwa perezida naho ariwe yatwara abacungereye perezida Melchior Ndadaye nyumva ko ariko yitwa nimba ntihenze izina ngo rutsindikize
yego
yarasiguye neza ico gihengo yari ko arategura urugendo perezida yagira agire muri Iremoriso mugabo aravuga yuko n'imbere yuko perezida Melchior Ndadaye nyine baba barashatse kumuhata n'ubundi ariko wewe arakinga arabangira bubanga ubwo wumva mu Burundi naho umwenga turatinya kuvuga ukuri yuko urupfu rwiwe hari abantu benshi baba bazi ingene byagenze ariko rero abo bantu babizi babivuge kugira ngo ubutungane buje ahabone nasaba kandi nyine na kuba uwo perezida wacu kera inkuru nziza ntibya avuga yuko ariko araheza ikiringo kiwe cyo gutwara yadukore ibintu byinshi byiza n'icyo kintu agikore maze abakoze ayo mazi maze bashyira akaga mu Burundi bacibe urubanza
murakoze ego murakoze Anise ako kama muteye kuko abazi ukuri boje habona bagashikiriza ivyo bazi na kama na perezida Ntibantunganya yashikirije reka ariko turamuha ijambo agira ico bivuze ko imbere yaho reka duhanze duha ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Ndwayo mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Ndwayo
ndi muri Tanzania
yego akandi kazi naninde
ni ntaza mayitekere Ndwayo
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo
kamera mukije perezida Sylvestre Ntibantunganya hanyuma demokrasi tuko turaraba isa niyatsimba cyane ariko intamba bizacyahari uravye ngene cyuka cya politike zifashe neza ubwa mbere mbere ko aba gufite ibitungane no kubwa mbere banda gutunganya neza cyuka cya politike kagenda neza mu gihugu abahunze bagata hanyuma ubutungane bugaheta bugakora bw'abarundi bwa mbere banze gutekana nayo ubu biko biravuga umutekano muke n'ibindi icyo cyose ambe cyo kwihutirwa nayo ubundi turabona neza ku rubanza rwo rusa n'ukwadindijwe ataki niko kirakorwa mu gihugu kugira ngo urwo rubanza rubwire gute rushobore kuburanishwa kanatsinda bamwe mu badiriko baramaze guhunga bari hanze y'igihugu mbega bazafatwa gute icyo ni ikibazo gica kiza hasigaye ni gukomeza demokrasi nyine hari abantu babandanye abantu mu mahoro n'umutekano demokrasi babandanye gusiba taramura kode
murakoze ndwayo perezida ntunganya ziyumviro n'ibibazo birajijwe na Nise na ndwayo tuzakujyana. Alo muratwumva? Ego ni wewe ikibazo byabaje na ndwayo na Anise ubwa mbere na mbere hamwe na ndwayo
ari hake mwakanumva.
Yego.
Ego yavuze iki kibazo cerekeye yuko ubwa mbere ari gukora kugira ngo umwuka wa politike ube mwiza ushobore gufasha ibintu nk'ibyo. Erega n'ukuronga inyishu kuri abateguye bagashyira mu ngiro iganda kugwa rya Perezida Mikiro Dadaye biri mu bintu abantu bagifashemo neza biza bituma haba umwuka mwiza mu gihugu kuko nibyo namye mvuga nibyo zokwama mvuga iyo uko kuri kutamenyekanye uca usanga ari abakoze ibyo bara cyane mbere no mubagira bati byaradukoze ko hari abashobora kubikoresha ukundi mu nyungu zabo gusa aho kuraba inyungu za bene gihugu. Erega burya se turibuka uwagandaguye Melchior Ndadaye yahakanye ibyo abarundi bonyine bo bene gihugu bari bivugiye bari bashinze biciye mu matora. Ni ukuvuga rero iyo utaronse umuti iyo utaronse inyishu ishimisha ku cyo kibazo ubusuzuguye abo nyene bari batoye uwo muntu urumva yuko naho nyene harimo ibyo guterera kugira ngo umwuka mu gihugu ube mwiza. Jewe ndemera koko ibyo avuze kuko narabaye impunzi ndazi ingene kuba impunzi bibabaza nukuri nanjye ndi kumwe nawe ndateye akamu wese ashobora kugira ingingo afata icyo aterera nukuri agira icyo aterereye kugira ngo abarundi bose aho ariho turabyifuza bashobore gusubira mu gihugu cyabo umwe wese ibyo ashobora abikore bose baze tubikore haba muri leta y'u Burundi haba abarundi bo gihe twe turi mu gihugu hagati abo barundi bene wacu bahungiye mu bihugu turondere inzira nziza yotuma umwe wese yizigira. Nibutse mbere ko turiko turavuga Melchior Ndadaye yuko mu bintu byari muri Aje Shinga 1993 kwari ugutahana impunzi zari zahunze mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 72 izo mpunzi zari zahungutse ariko icyagiye gutuma bongera gusubira mu buhungiro abatari bake niganda kwa Jabesho Dadahe yayihushana na 3 nicyo gituma nongeye kuvuga kandi burya gukomeza inzego zizewe z'igihugu biri mu gukomeza n'ukuri amahoro n'ubutungane.
Mu gusozera Perezida Ntunganya mu kanya gatoya cyane rwose akamomote y'abarundi muri rusange mu iki gihe biteguriye amatora mu mwaka uza mu kwezi kwa gatanu akamomote y'abarundi bose n'akahe mu majambo make cyane rwose muse amasegonda 25.
Abarundi aho turi hose kuva ku bakuru gushaka ku bato nidutinye ukuri. Ukuri kurakiza, nta numwe yishwe n'ukuri. Ukuri kurakiza na cane cane inyuma yo twamaze kwata inyungu yuko uko kusera uca mu butungane uca kukurekurira bira icambire kurondera no kunywanisha abarundi.
Perezida Ntibantunganya ndagushimiye cyane rwose ku kanya matoya kugira ngo ugane n'iradiyo ijwi rya Amerika. Turashimiye na Engineer McLean yadufashe mu bw'ivyuma na Fatuma Karara yegeranije ikiganiro. Turashimiye abaduteye akamu bose bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo vyabo. Turabashimiye namwe inshuti mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza. ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye